Pisa di Radio Izvedi Amerik. Radio Izvedi Amerik sa Milani di Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro muri kumwe na Fiden Yongabo mu mwanya uhiganiro muri Sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Nawe
turagutumiye. Kuri kirijwe cya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraraje buri munsi saa 10.
Igitigirigito cy'abaganga bafise ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika ni ikibazo gikomeye cyane hisunzwe ibiharuro bishyikirizwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ni mu gihe indwara kuri uyu mugabane zitera ziyongera harimwo n'izahora zitayibonekeza cyane mu gihe mu bihugu biteye imbere igisata cy'amagara y'abantu kimaze gutera imbere ku buryo abaganga bashobora kuvura indwara nk'izo mu bihugu bikenye na cyane cyane ibyo muri Afrika siko ibintu byifashe indwara zihari zari zihasanzwe n'izindi nshasha ziriko ziribonekeza ziri inkumbi kubera ubukene bw'abaganga bashobora kuzivura n'uburyo udahagije baba bafise ivyo biragira ingaruka zikomeye ku buzima n'iterambere ry'abanyagihugu narijya uretse kubura kw'abaganga bafise ubuhinga bukomeye n'abanyagihugu atari bose bashobora kwivuza mu gihe bakitswe n'amagara bivuye ku mikoro make baba bafise mbe ibihugu byo mu Mbe ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika vyokora iki kugira biteze imbere igisata c'amagara y'abantu nivyo tuvuga ko ikiganiro muri Sanga twatumiye muganga Gerard Ndayizamba yanonosoye ivyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze yaravuze ku kibazo c'igisata c'amagara y'abantu mu Burundi arashikiriza n'ivyo kogwa kugira kizamurwe ari mu gihugu cy'u Bufaransa utumire ndabaramukije
ndaguha yambu Fidel kandi ndaramukije na bari ko batumvirije
turiko turavuga ku gitigiri gito cy'abaganga cyane cyane abafise ubuhinga bukomeye birigaragaza muri Afrika biri mu kibazo gikomeye cyane muri rusangi cy'abantu b'incabwenge baturuka ku mugabane wa Afrika bagiye kurondera ubuzima mu karere k'Uburaya n'angaha muri Amerika ku bwanyu ni ikihe gituma abo bantu cyane cyane muri iki gisata cy'amagara y'abantu bava ku mugabane wa Afrika bakaza Uburaya na Amerika
ego tagashitse shwaruri Afrika irakenye cyane bimwe birengeje abavuzi nibaza ko 20% ry'abantu bose bari ku isi baba muri Afrika hanyuma mugabo uravye ugasanga 25% babagwayi bose ku isi baba muri Afrika ubwo rero kibabaje nuko uravye bavuzi bose bari ku isi Afrika ifitemo 3% gusa rero ishyirahamwe OMS ishyirahamwe ry'amagara y'abantu ritegekaga yuko abavuzi ku 10,000 baba umwe 23 mvuga abavuzi rero mwumve ko harimo abaganga n'abaforoma wumva muri Afrika turashari kure cyane ku byizo biharuwe kandi kibabaje nuko usanga abo baganga usanga bari cyane cyane mu gisagara ni kubera iki rero bakenye abavuzi barakenye cyane kubera ubuvuzi bibiri muri Afurika dabo amashuri y'ubuvuzi ni make hanyuma n'abahejeje benshi bahitamo kugenda gukora mu bihugu biteye imbere kubera ta ibikoresho bafite cyangwa umushahara muto cyane.
Mwitegereje n'ibihe bihugu cyane cyane biragizwe ko ingaruka aho ibitegere byinshi byabo baganga n'abaforomo n'abaforoma bagiye kurondera akazi hanze. Ntaha baravuga cyane cyane nko mu karere ko muri Afurika mu burengero biribonekeza cyane mu bihugu nka Nigeria, aho benshi bagiye mu gihugu cy'Ubwongereza ikanagaha muri Amerika. Uravye mu karere kacu ka EAC n'ibibe bihugu ubona icyo kibazo kibonekeje cyane?
Icyo kibazo cyaribonekeje cyane cyane ku bihugu cy'u Burundi. Hari abaganga benshi bagiye gukora mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, mu Rwanda barashika amajana, aha mu Faransa bararenga igihumbi, cyane cyane u Burundi kubera ingorane bwagiye buraca ngo n'icyo gihugu cyakozwe ko cyane n'ibyo novuga.
Igisata cy'amagara y'abantu mwariko muravuga ko kitifashe neza mu karere ka Afurika no mu karere kacu, mwovuga ingene igihagaze gushika ubu mwitegereje mu byo mwariko muravuga mu kongera ko?
Icyo twovuga ni uko igisata cy'amagara y'abantu kitifashe neza muri Afurika, duhereye ku buryo bw'amafaranga bukoreshwa ku mwaka tuvuge muri rusange. Ibihugu byo muri Afurika bikoresha amadolari 8.30 umunyagihugu wese, aho ibihugu by'i Burayi bituze bikoresha 4,000 ku muntu umwe buri mwaka. Urumva ko ibyo biharuro bitandukanye cyane. Ibyo rero bituma icyo twariko turavuga ibihugu byo muri Afurika biguma bikenye abakozi, abavuzi usanga benshi henshi mu ntara zimwe nk'umuganga usanga avura abantu bashika 10,000. Ibyo bitigiri urumva basanzwe buriye n'ibyo OMS isaba. Hanyuma haba muri Afurika cyangwa mu karere ka EAC biragaragara yuko udashobora guteza imbere igisata kimwe gusa cy'ubuganga, ibindi bisata bigwaye. Hatari amabarabara, muyagankuba, hatari imfungurwa nziza, mu nshya amatugere navuga yuko ahatari ubutegetsi bubereye ibirago biteza imbere ibyo bisata byose cyane cyane cy'amagara y'abantu.
Nkagaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igisata cy'amagara y'abantu kiri ku bice 5 by'ubutunzi bw'igihugu, leta ikaba ishyiramo uburyo bukomeye n'abikorera ku giti cyabo bakaba icyo gisata baragiteje imbere. Urabye uri kurabwira abatumviriza n'akahe kamaro gisata cy'amagara y'abantu gifise mu buzima bw'igihugu?
Gisata cy'abantu gisata akazi uruhara runiniya cyane. Baravuga yuko amagara arasesagura yore mu Kirundi. Biratangaje rero kubona icyo gisata kizahabwa uburyo bukwiye cyane cyane muri Afurika. Bari kuvuga muri Amerika n'ibindi Buraya niko bimeze. Urabye amafaranga akoreshwa nko mu karere ka EAC, urabona ko umuntu ashobora kugira iyindi eforo umuntu akarondera uburyo buhagije.
Ibihugu
bapfa muri dotara zacu bapfa n'ingoga ntibati bashika imyaka 60. Nicyo gituma rero abayobora Afurika bikwita urushi bakaraba ngena ba muri urwo icyo gisata.
Ku bwanyu ni ikihe gituma amareta muriko muravuga muri Afurika adasimikira cyane kuri icyo gisata, kandi ari gisata nyamukuru igihugu kidafise abantu bafite amagara meza ntigishobora gutera imbere? Niki gituma badashyiramo uburyo buhagije?
Izo mvuze z'amagara n'iterambere ni ibintu by'inkora mutima. Nibaza yuko icyo tumenya ni uko iterambere ry'igihugu rijyana n'amagara meza y'abantu bakibamo. Ibyo bintu bibiri ni ibintu bifatanye kandi birafashanye. Iyo ufite amagara meza urashobora kuja kurondera ubuzima, urashobora umushahara mwiza, urivuga neza, ugafungura neza, ukabaho neza. Nkuko abahinga babyerekanye muri Aziya, iterambere bashyize ko rirajyanye cyane n'iterambere ry'amagara. ngini muraya hoho turabona ingene gifata camagara y'abantu bitanga kazi cyeje cyane amahinguriro benshi ugasanga mbere no mu bitagara binini bicungamo cyane ibindi abakoresha bandere baramutswa ibyo bitaro kuvuga nka kitari ibitaro bitari ngo mu France bikoresha abantu ibihumbi ijana
tuza ku mirongo ya telefone dufise Gakwavu igisagara uratwumva
arumva cyane ibya Amerika
uduteye akamuriho uri he Gakwavu
Gakwavu igisagara mu Rwanda
ufite ikibazo ubaza umutumire wacu Dr. Gerard Ndayizamba cyangwa icyumvire ushikiriza
ikibazo nyenga mu bazo ni byiza cyane kuba dufite Afurika kuba dufite abo iyo kipe y'abaganga b'inzobere bazi ubwenge kurusha abandi ariko se iyo kipe y'abaganga b'inzobere ifite muri Afurika tukaba dukomeje kubona indwara z'ibyorezo ziguma ziza cyane cyane hano mu bihugu bya Afurika nta dusobanure ese hakorwa iki kugira ngo izi ndwara abaturage ba Afurika zikomeza kwiyongera zibizazane kubirinda iyo kipe n'abaganga b'inzobere barimo barakora iki kugira ngo izi ndwara zidakomeza zitagira ko kwirakwira
murakoze ndabashimiye yari Gakwavu igisagara
namwe murakoze cyane
mu mwishyure mutumire
yego icyo kibazo abajije ni ikintu ikibazo gikomeye cyane Afurika isanzwe uriyo kirahangana na za ndwara zandukira nyinshi muzi sida malariya gitundu kolera na n'ubu hajemo ibyo ariko aravuga bita za ndwara maladi kronike zandukira aho tuvuga cyane cyane ya ndwara y'isukari diyabete indwara z'umutima n'imitsi z'amahaha kanseri narasomye mu minsi iheze y'uko mu myaka 2030 izo ndwara zizahitana abanyafurika imiliyoni 28 bavuka igitigirizo giteye ubwoba igituma rero zongerekana cyane izo ndwara ni uko murabizi abantu benshi bavuye ku mitumba bagakora mu gisagara aho ubuzima butoroshe haba mu byo gufungura kwiyunguruza uburaro impembu zitari nziza bahayemo ibyo bita polisiyo ibi byose bituma bagira ngo ingaruka bigira ingaruka mbi ku magara yabo ukabasanga barwaye ibyo bya diyabete hypertension murazi murundi wese ari afite umugenzi cyangwa inshuti afite amasigo yasizikanye kubera izo ndwara urumva rero ni mu byokorwa cyane cyane mu gukingira izo ndwara
n'izo nk'izo ndwara kera zavugwa ko ari indwara zo mu bihugu bikize ibihugu bitunze ariko mwari ko murabisigura impamvu zatewe hari n'abandi bavuga harimo n'ikindi cyoba kibituma ibyo bita stress mu Gifaransa ubu isigaye byibonekeza cyane cyane mu bisagara no muri Afurika niko mubibona
ego izo ngorane zose nariko ndavuga haba mu buraro mu kwiyunguruza mu bituma byatuma haza stress hanyuma ucishira ko rero n'ibi turi ko turavamwo ducamwo by'ubushuhe ugabije ku isi ugatusanga abantu ba mu gisagara mu makondisiyo atari meza baca bagwara izo ndwara n'ingoga
mu gihe none ikibanza na leta y'ibihugu byo muri Afurika aha ishaka cy'amagara y'abantu nk'uko mwamye murabisigura mu mafaranga ya ma leta akoresha uko umwaka utashe nk'uko mwabivuze adakwiye mukamusigura ko indwara nk'izi ahubwo zitotera ziyongera zaba izi zandukira n'izitandukira mubona itahiro rizoba ririhe mubona aho kogwa iki kugira ngo ayo ma leta ashobore guhagurukira icyo kibazo
icyo ni ikibazo gikomeye rwose bimwe biza nabivuze mu byo kogwa byo gukingira ikindi nabivuze bya bije OMS isaba yuko igisata cy'abaga cy'amagara y'abantu bihabwa ibice 15 by'amafaranga akoreshwa buri mwaka ne urashobora kugura abagosi mbega turashobora kwigisha abaganga benshi kandi tukabigisha neza tukabaronsa agashahara turashobora kurondera uburyo bwo gukorera imiti myinshi mu karere turimo turashobora gushyiraho ikigega cy'amahoro cyo kurwanya indwara zandukira kwitegurira indwara zikiza mwarabonye ngena covid yadukoze ko rero leta zirakwiye kugira kuja hamwe zikarondera ngo zifashe abanyagihugu zikagwiza umwimbu bakabura ibyo bafungura kuko hajya amagara ava ku isahani cyane cyane izo ziratuma indwara zigabanuka mbere n'impfu z'abana zikagabanuka.
Tukaruka ku mirongo ya telefone dufise Theophile Mugabo Gakuzu wasina uratwumva?
Ubu ndabumva neza.
Uduteka muri he?
Mberereye muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo muri umujyi wa Goma.
Ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumvire ushikiriza ubishikirize?
Yego ndagira gusa baze ndabashimira ku bushakashatsi bakora. Hanyuma noneho reka nongere mbaze ndi none ko bamara gushaka ubushakashatsi imiti ko itaboneka ni izihe mpamvu zo gukingira bene ubwo burwayi buba bwagaragaye OMS ihori ivugaye kandi ariyo ishinzwe amagara y'abantu.
Ndabashimiye.
Yego turabashimiye natwe.
Mamwishure Dr.
Ego nibaza yuko tuzokwama tuze yuze suraba cyo imesi ifasha igihugu cyose kirasha kwiyunganya kikingira abantu kikabavuza hari ibihugu byinshi bituze nk'icyo gihugu arimo umunywanyi wacu sinubusanzwe ushoronga uburyo bw'uku tagora wemese bize kuyifasha n'ibindi bihugu byogenza gutyo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku bitigirigita cy'abaganga cyane cyane abafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika ariko ikibazo gikomeye isunzwe ibiharuro bishyikirizwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi bikaba bigira ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu mu gihe indwara kuri uyu mugabane zitera ziyongera harimwo izahora zitahibonekeza cyane. Mu gihe iki kibazo twako turavuga cyo kubura kw'abaganga bahagije n'abaforomo n'abaforomakazi batumugabane wa Afrika benshi bagiye kurondera akazi hanze haba ibura cyane ngaha muri Amerika kiri mu kibazo kinini cyane cyagutse cy'incabwenge ziva muri Afrika zikaza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza mu Iburaya na Amerika. Mu gihe abo bari hanze bita diaspora n'amareta muri Afrika binubana amareta muri Afrika akavuga ko abo bantu bari kuguma muri Afrika bagafasha mu iterambere rya Afrika abo nabo bagiye hanze bakavuga ko ataburyo bigeze baronswa no vuga nk'ibi bikoresho bashobora gukoresha n'imishahara. Ikibazo gihagaze hehe hagati yuko kwinubana n'icyo cyoshobora guhuza izo mpande zibiri ku nyungu z'abanyafrika n'ubuzima bwabo n'iterambere?
Bisanzwe abantu ntibava mu gihugu cyabo bagenda baratamba uvuye mu gihugu ugenda kurondera akazi ahandi ntugenda uryohewe cyane kuko ubuzi bikurindiriye. Nibaza ko benshi rero bagenda twabivuze kubera umushahara mutoyi amakondisiyo yo gukoreramo atoroshe buri bikoresho urumva rero abo bagiye binjira nabi yo leta itabahayo yose leta nayo ikabinjira nabi kubera ibasize mu kaga. Nibaza yuko nk'uko twabivuze igihe habaye ubutegetsi nyabwo benshi baragaruka kandi barasaba n'ubufasha diaspora irafasha. Navuga ngo
munda munda rangu baimo swai munganishe tulagua juu mazuri pima ni muri tamu munda mikrograf ni taruzi inharambamba vokamu kandi harikuwa ishi walikuwa rakora mrago na harikuwa baadhi wala shingi vitaro mbutu mugamba karuzi murabona ko baraya ya prana ya gira gizo hai mikindi kindi kugira ba abaganga nyene ba muri muri Afrika nibaza yuko bo bandaye cyinjira cyo kwigishiza abaspecialist kugira banonotse ingwara zibi zifata ibihande byinshi by'umubiri baba bigishije muri Afrika hari ibihugu byinshi biba byaratangiye kubigisha nka Maroc, Benin, Cote d'Ivoire, Senegal ho yo gupakira cyane rero no mu karere kacu ka yase harakwiye kuba ishuri nziyo yigisha aba spécialiste hanyuma ibihugu byose byigushira hamwe bikarungikayo abanyeshuri igihe boba bariko barahereza ngaho muri Afrika nibaza ko benshi bugaruka kandi abandi banabibakora muri Afurika ikindi cyizere ni uko abo bo muri diaspora naho binubana na leta barashaho gufasha bakoresha ubuhinga bwa none ibyo bita telemedicine ibyo bisaba ko habumvikano hagati ya diaspora n'amaleta yo muri Afurika
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone havuga Imana François aratwakwiye uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe uduhamagara uri he
mbanje ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboye mbanje gusuhuza umutima mbanje gusuhuza muganga mbanga mwiriwe
mwiriwe neza
yego ndagira ngo ntange igitekerezo igitekerezo nshaka gutanga ku ibura ry'abaganga muri Afurika icyo nasaba amaleta amaguverinoma y'ibihugu bya Afurika nuko yafata neza abaganga kugira ngo batazajya nibura bakaguma muri Afurika ntibahurumbire kujya i Burayi kubera ko i Burayi iyo bagiyeyo usanga ibibazo by'imibereho y'abanyafurika bikomeza gusubira inyuma nk'abarwayi bakabura abavura ariko abategetsi ba Afurika baramutse ubuzima bw'abaganga buzamutse nta muganga bakongera gushaka kujya mu bihugu by'i Burayi ndetse na Aziya murakoze nicyo gitekerezo nari nagira ngo ndange
ndabashimiye murakoze ku cyumviro cyanyu
nanjye ndabashimiye mugire umunsi mwiza
namwe Dr. Jeran ndaizambi cha chiumviro cha Habugimana Fransa mkibanda gusi
ndagishi hii cha nikijanya nizo nalimba jokuvuga nuko obo kubishi lizwa muli Afrika hanyima mga yuzizu muli Afrika viga hashanya viga shira hamu mungu mungu kwini isha yuwi hivi dokoresha yuwi murazi
murakoze mwaranditse ku bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi kugene cyifashe mu byo mwanditse n'ibyo mwafatiye ko ubushakashatsi mwakoze mwabonye ki cyifashe gute mu byo mwariko muravuga ku bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu muri rusange muri Afurika no mu karere kacu ku byereke Burundi
ku byereke Burundi jena na shimike cyane cyane mu kubintu bitatu kwari ku gufasha cyane cyane igifata cya abafatanyi bibungenze n'abana baje kuvuka kubera ibyo turabona yuko hakiri ingorane naho haje za soins de santé gratuits ya urektif du milenye di development
amigambi yitera mbere iki nyagihumbi
turabona ko hakiri ingorane hanyuma nari nashigikiye ku bibyo byo gucungira hanyuma rero ni ibintu bitavugwa cyane gufasha abantu bahumuye kugira ngo bareke kugora cyane amafamili misi yose tukarabangena tu turabangena tufasha abantu bari mu za bukuru ni biri mu ubuze muri raporo zosohora vuba
nkuko musanzwe mwanonosoye byerekeye gufasha abafasani bibungenze n'abati bungenze kenshi biravugwa ko abafasani bapfa mu gihe baba bariko baribaruka ku bibazo nk'ivyo ni ikihe mubona cyokogwa mu cyo gisata mwanonosoye kugira ngo icyo kibazo gishobore gutorerwa inyishu abafasani baba bariko baribaruka kandi ntibapfe ku bwinshi
ubwa mbere hoho ni gukurikiranira hafi imbanyi hariho ibipimo biba buri kwezi umuntu ari abikurikije nk'uko bisabwa na OMS urashobora gukingira impanuka nyinshi ziba umuntu agiye kubyara kwibaruka rero kenshi kunda guhitana ababyeyi bariko baribaruka barava amaraso cyane ugasanga barabuze ayo kubasubiriza hanyuma ugasanga n'imiti ikwiye icyo nashyigikiye ko muri ibyo nananditse twabubwira habe rezo ibintu bita rezo ni ukuvuga nko mu ntara bakiyunganya bakaraba ingene bavura umuntu ariko ava amaraso cyane ahije kwibaruka bakabikora hafi no hose muri izo bitaro z'iyo ntara bakoresheje uburyo bumwe n'imiti imwe ngaha twabikoresheje muri Normandi mu myaka cumi n'itanu twaza twashitse ku marezita meza cyane
mwavuze ko abari muri diaspora bashobora gufasha mu bihugu baje baturuka mu bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu hari ukuntu amaleta muri Afurika ashobora kubatuma ko bakaza mu gihe gitoyi bagafasha nko kwitaho abanyagihugu mu kwerekana ubuhinga bwabo mu gufasha mu ndwara zimwe zimwe kumbura bari abaganga bari bahasanzwe badashobora kuvura neza mbona amaleta muri Afurika icyo kibazo bagifata nka nkama
hariho leta zimwe zimwe zizumvira neza diaspora urabona ko mu Rwanda aha barashizeho ihuriro asante niniya cyane yo kwiga kubaga utuguruye imwe bita kinyotwopi ijya no mu diaspora yabibanye hanyuma njyewe ujye kuza gufasha rimwe na rimwe ngaba ariko biva ku bihugu hanyuma nakubwiye yuko ubu uburinga bwa none burashobora kugufasha gufasha uri kure utarinze kugenda no muri icyo gihugu murakoze
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tugarutse ku mirongo ya telefone dufite Jean Long Kurutusi wo ku Mukuyu uratwumva Jean Long allo Jean Long
allo yego
ushobora kwigira we gato hari abantu bariko baravugira inyuma yawe wegiweyo ego uhamagaye urihe Jean Long uduhamagaye urihe
ariko nimwe mumpamagaye
turiko turavuga ku kibazo cy'amagara y'abantu ku ibura ry'abaganga cyane cyane abafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afurika mu gihe indwara zitera ziyongera ku mugabane wa Afurika tukaba twatumiye Dr. Gerard Ndayizamba ari ikibazo ufite cyangwa ikibazo ushyikiriza kuri icyo kibazo
cyo kufasha cyangwa cy'uburwayi
ku kibazo cy'abaganga badakwiye muri Afurika benshi bagiye gukora nk'iburaya mu gihe indwara zikomakomeye zibandanya ziyongera muri Afurika
ikibazo kirahari kubera yuko ubu ngubu aho dutuye arabaganga bavuze ngo bavuye Kigali bari ku bitaro byaho bita Ikibogora. Urumva abantu bagiye ari benshi bamaze nk'iminsi itatu bariyo, kandi kugeza amagingo aya nta n'umwe bari kuvura bakeye. Urumva rero nk'abaganga bacu bo muri Afurika bajya hanze, tuba dufite nyine impungenge z'uko bavura abandi bo hanze, umugabane wa Afurika ukagomeza ujya hasi.
Ndabashimiye
izo mpungenge. Nge n'izo mpungenge mfite, abo baganga bakagombye kuza nabo bakavura bene wabo bo muri Afurika.
Ndabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga.
Komba taxi yangi.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Belle Forest ya Rwanda.
Abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika.
Gatano mu kiganiro wani mu ntara saa saba n'iminota 20 tugezeho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku Ijwi rya Amerika.
Mu muryango mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu. Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Turi ko tuvuga ku gitegiri gito cy'abaganga bafise cyane cyane ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afurika, ariko ikibazo gikomeye mu gihe bagiye kurondera akazi n'ubuzima kurushiriza ku mugabane w'Uburaya na Amerika. Izo n'ibitegiri bitangwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Ni bw'indwara ku mugabane wa Afurika zitera ziyongera, harimo n'izahora zitahibonekeza cyane. Umutumire wacu uno munsi ni Dr. Gerard Ndayizamba, yanonosoye ibyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze. Akaba yaravuze ku kibazo cy'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi, arashikiza n'ivyo kugwa kugira kizamugwe. Mutumire, ishyirahamwe OMS rirafise impungenge kuri abo zo ncabwenge, cyane cyane turiko tuvuga ku gisata cy'amagara y'abantu, abaganga, abaforoma n'abaforomo bavuye ku mugabane wa Afurika kenshi baja i Buraya na Amerika kurondera ubuzima kurushiriza. Ikaba ishyirahamwe OMS rihimiriza ibihugu by'i Buraya, kuko navyo nyine birarondera abo izo ncabwenge zivuye muri Afurika muri iki gisata turiko turavuga cy'amagara y'abantu no mu bindi bisata, ariko tukaba tuvuga ku gisata cy'amagara y'abantu. Ikaba ihimiriza abo mareta kureka gutwara abo bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bakenewe cyane mu bihugu bikene, na cyane cyane muri Afurika. Mubona ugo ruhara rwa OMS ari cyo rushikako. Alo? Mbona ugo ruhara rwa OMS igerageza guhimiriza amareta y'i Buraya kugerageza kugabanya igitigiri cyabo abaganga bavuye muri Afurika n'abaforoma n'abaforomakazi, mbona hari icyo bishyikako?
Bizogorana kugira ibintu bihinduke n'ingoga, kubera harafashiriwe abaganga benshi bavuzi abaforomo mu bihugu byinshi no i Buraya. Ntibakibyara abana benshi cyane, usanga igitigiri cy'abantu bakora kiriho kiragabanuka cyane ndababwiye nko muri Itali abantu barenze imyaka 80 nibo benshi gusumba abana bafite imyaka 10 murumva ko bazokenera abantu benshi cyane n'ubu bariko baratuma ko naho basuye guverinema yavuga kurwanya abanyamahanga ubu bariko barabondera nk'abantu bashwe 500 kugira baze gufasha urumva rero ibintu tubamo birakeneye abaganga abavuzi hapa ku ibyo mese yifuza ndibaza ko bizohava bigorana kugira bije mu ngiro urumva ni nka bivuga Labadoro Frenadoman no hari akazi kenshi abaganga benshi barashaje baje muri twese hanyuma baronka basubirira niyo mpungenge mfise rero nibaza ko ibihugu bya Afurika byo yaba biri hamwe ibyo bize negotiation n'ibihugu byibura tuvuge
ibiganiro yego hama mu gihe igisata cy'amagara y'abantu gicumbagira mu bihugu bitari bike byo muri Afurika nk'uko mwamye mubisivura bigaca bituma icyo gisata kitifashe neza abantu bataronka ubuvuzi serivisi nziza mu byerekeye kuvugwa benshi bakahasiga n'ubuzima nibande mwibaza ko basinzikara kurushiriza muravye hagati y'abakuze abari hagati na hagati mu myaka canke abana ku byerekeye ico kibazo
nkuko na nuzo muri kubikorana nakoze na shigitse ku bantu bashobora kuwakora ibyo kubera ba imyaka yabo iri muri bijya bita ekstremite na shimise ku bana bakiri bato cyane n'abantu bakuze urazwe ibi bintu by'ubushuhe ubandanya byiyongerekana urazwe bijya bintu bya polisiyo abo bikora ko cyane cyane n'abo buri myaka nicyo gituma rero amapolitike yose aba muri igihe tugezemo yoraba neza ikakingira abo bamaze kuvuga murakoze
ibintu ngenderwa ko byoshigwa imbere mu gihe uburyo muri kumuravuga ko budashemeye mu bisata by'amagara y'abantu mu bihugu bikenye muri Afurika no mu karere kacu nikimwo hanura nk'amareta ibintu ngenderwa ko nkenerwa bya mbere boshimikira ko bigenewe gufasha gusununura amagara y'abantu muri ibyo bihugu mukeye baba barindiye uburyo bundi bukomeye mugabo ibyo shimikirwa ko byihutirwa
nari nabicishije ko gatoyi ukintu cyihutirwa ni uko kugira gukingira izo ndwara za bita maladi kronike kubera urabona ko zigiye gutwara uburyo bunini cyane muri icyo gisata amafaranga azogenerwa kuvura kenshi uzosanga atwawe n'izo ndwara nshasha urumva rero gukingira kwigisha abaganga neza muri Afurika bakaguma muri Afurika hanyuma nanavuze n'ibindi rero kugwiza umwimbu kugira amagara y'abantu abantu bafungure neza bagire na cakigiza cyamaho cyo kurwanya izijya ndwara zitandukanye n'izitandukira nk'ubungubu ishyirahamwe yakagira ikavuga iki kintu kuko kize igihugu kimwe kigira icyo kigega niyo hatera ikintu tuzocikore ko dufashe abanyagihugu
murakoze umusaza ari ku murongo wa telefoni uratwumva
amakuru
uhamagaye uri he
ndi mu Rwanda majyaruguru hano mu murenge wa Bwishige.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza umutumire?
Ndahimandaye ndabashimira kuba mwaduhaye umwanya tukajya uhare mu kiganiro kandi nashimira na muganga kuba yaje kutubwira byinshi byiza. Ikibazo cy'abaganga bakiri bakeya b'ubu b'abahanga muri Afurika ni ikibazo kuko iyo agize amahirwe akajya kwiga n'i Burayi akenshi na kenshi yarabigumirayo ugasanga noneho turacyanditseho kuri cyo abaganga bakiri bakeya muri Afurika. Yafite ikibazo na muganga ese ko hari igihe ese arabona kugira ngo noneho abaganga bahoreho kuko ni ikibazo gikomeye cyane niba ari ibyarungo cyangwa n'ikirwanya usanga nk'umuturage n'abantu ku ijana usanga abaganga bari bakeya mu baturage cyangwa se n'abaganga bafite ubuhanga bukomeye cyane atubwira icyakorwa ku buryo ikintu cyakemuka kuko adusatse ikibazo cy'abantu bakirangiza kwiga kwiga mu Burayi barangiza bakigumirayo ugasanga noneho twebwe cyangwa se muri Afurika ugasanga turacyafite abaganga bakiri bake atubwire icyakorwa kugira ngo ikibazo cyemewe kuko ni ikibazo gikomeye cyane.
Ndabashimiye murakoze.
Namwumvise nabishije sinzi ko nshira ku mayanga icyo yagombye kuvuga.
Yavuze ko ikibazo cy'abaganga cyane cyane abaganga bafise ubuhinga ko ari ikibazo gikomeye ariko aravuga ngo icyo kugwa kugira abaganga bashobore kuboneka nko ku mugabane wa Afurika ngo ni ikihe?
Yego tugaruka kuri icyo cyo kubigisha ari benshi gushyiraho amashuri y'ubuvuzi ari menshi kubera muri Afurika igiharuro tubona ni bike cyane amashuri y'ubuvuzi ni make cyane urabona nk'ubu kugira tugise abaspecialisi kugira tube twisunga nkaho ibihugu bine bitasanga bitanu ni bike cyane urumva rero ni ukubwira ni ukabisa ku gutera imbere cyane mu kwigisha abo baganga kwigishiriza muri Afurika nibaza ko ari biva kuri Boronde politiki n'ahandi dukunda ndabyibaza kandi noneho umuntu ashobora kubikorera mu karere ubu ugafata akarere ka Yase kagire ishuri yo kwigisha aba spesiyalisti Nairobi ibihugu byose bizoruhika y'abaganga bahijeje bazosubira mu gihugu cyabo abo muri Afurika y'uburaruko bakagira gutyo nyine nibaza yuko ari Burundi politiki n'ahandi birashoboka byose
ugushaka kubanyapolitiki.
Yego
tubandanize kuri Gerard uri ku murongo wa telefone uratwumva Gerard?
Ndabonga cyane.
Uduteye ka muri Gerard?
Ndi mu Rwanda mu nkambi ya Bahama.
Ufite ikibazo icyumviro ubushyikirize?
Ufite ikibazo ariko ndasubire ni igitekerezo cyangwa se intererano cy'umviro
mu bushyikirize?
Ufite ikibazo ariko dufite na ide notanga kuri icyo kibazo cy'ubushyo bw'abaganga dufite hano muri Afurika.
Mwo kwigirayo hari umwana ariko aravugira iruhande yanyu?
Ndavuze ngo
yego
ngo mfise ikibazo ariko ndafise n'icyumviro noterera kuri icyo kibazo cy'abaganga bake dufise hano muri Afurika.
Mubishikirize.
Ntambere mbaza Gerard mugenzi wanjye ni ikibazo ese ko avuga ko dufite ikibazo cy'abaganga bake hano muri Afurika ese ni ikibazo cy'abaganga cyangwa se ni ikibazo cy'amashuri yigisha ubuganga kuko abo muri Afurika baciye ubwenge bashoboye kuvura barahari benshi cyane kandi biragaragara n'abahari bari ku murimo urabona ko bashoboye ese bicira ko amashuri ahari n'abantu bashoboye kwiga ayo masiyanse kugira ngo bakore ako kazi k'ubuganga ko bahari ikibazo kiri he? Icyo cyari ikibazo rero cyane cyane nko ku barongozi ba Afurika turafite abana baciye ubwenge cyane rwose bari mu mashuri bashoboye kwiga ibintu by'amasiyanse
nibarangije hanze bagasaba kuranga bourse za leta bajye kwiga hanze iyo bashobora hari ubumenyi bwisumbuye kandi buruta ubwinda muri Afrika hanyuma bagaruke baze gukorera ibihugu byabo murakoze
ndabashimiye murakoze
yego namubwiye neza cyane
umwishure docteur
ego kucyaje kuvuga ku bwa mbere kwa kumubwira yuko ibihugu byose ntibisamahigwe nka igihugu abamwo kuko u Rwanda be na Ethiopie nibo bihugu byonyine byashwize za ubutiza wene bacigihe naho hari ibindi byagerageje kutera imbere tuvuze Côte d'Ivoire, Nigeria, Afrique du Sud, Afrique y'umanuko donc u Rwanda ruri kwinjira mu gabo hose cy'ibimeze gute bituma amashuri yo kwigisha abaganga arakenewe mu gabo ntibigiye ibintu bakacu bimaze bitunga urupapuro gusa basiga neza yego chakabiri si mu bisene n'icyatsi kivuga
yavuze ngo ngo abantu bakiri bato b'incabwenge bariho ngo ku mugabane wa Afrika ngo bashobora kwiga no mu bisata bya siyansi by'ubumenyi ngo we yashikije icyumvire ngo ko barungika hanze bagakarisha ubwo bwenge kurushiriza kugira ngo bafashe akarere ka Afrika
yego mugabo nkuko nababwiye ino abanyamahanga baje bakiga bakamenya ubwenge akaronka master bakaronka ingenieur usanga bataba bagomwa nabo nyine ino barabakeneye cyane ubisanzwe je nibaza ko ni gutora nyine Afrika ikora byo hagati muri Afrika hanyuma ahinguriro haba kwigisha haba iyo irasho buryo buhagije
murakoze kubabona naho nk'abavuga ko abaganga naho buboneka mu karere ka Afrika abanyagihugu bafise amikoro make batarushaho kuronka ubwo buryo bwo gushaka kwivuza nk'izo ndwara zikomakomeye izo ndwara chronique mwavuze zitandukira n'izandukira n'ikihe mbona cyokogwa ni kugira abanyagihugu bashobora kuronka amikoro kurushiriza bashobore nko gushobora kuronka amafaranga yo kwivuza nk'izo ndwara zikomakomeye mwamye muvuga nk'izo chronique izo zitandukira za kanser za diabete n'izindi mwavuze nk'izo mu mutwe
ego na byoroshye kurumva nk'uko nabivuze atari ubutegetsi bubereye biragoye guteza imbere ibisata bitandukanye biteza imbere igihugu urumva rero icya mbere na mbere n'icyo ni ubutegetsi bubereye kuko bukabutuma n'ibintu byose ata gisubizo kiriho ata umuntu watinya ku buzima bwiwe arashobora kugira kugira ati jewe ndarutaye ninda ndashinze ikilinike ndagize ugasanga biratamize kugenda neza ikindi kibere ni uko aidiya za mituwele ikipite sosiyale ndazi ko nko mu Rwanda nyine sosiya barasesiye kubikora bararonka ibintu bikingira abanyagihugu bose bikwivuza ibyo bituma benshi bashobora kujya kwivuza neza mugabo urazi ibyo biragoye nabyo bindi bisaba ibyo byinshi bisaba kuhaba arasa menshi leta leta habaho abagira neza bakora ibyabo bakabishyiraho n'ibintu bigoye cyane
murakoze Nduwimana twakwiye uratumva Nduwimana
ego ndabumva
ubu twakwiye urihe Nduwimana
mu gisagara cya Bujumbura ku Kanyosha
ufite ikibazo waza umutumire kimvushikiriza
mu kibazo hamwe n'icyumviro ego bapfutse hano muri Afrika ko hariho igicikiri cy'abaganga bafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika hakaba hariho indwara zitaziboneka hariho n'indwara hamwe hamwe ngaha muri Afrika indwara zitaziboneka abaganga baburiye imiti zifatika akarorero nka diyabete n'indwara zo mu mutwe none nk'izo ndwara kugira umuntu azikingire ubona hofatwa iki cyangwa kugura iki ko bavuze ati hariho abaganga bake muri Afrika badafite ubuhinga cyangwa hariho nk'imiti nk'umuntu yashobora gufata akikingira izo ndwara cyangwa mukaduha uburyo umuntu yashobora kwikingira izo ndwara kandi hariho n'indwara zitera zibonekeza hano muri Afrika iba zicyaduka bakatubarira ingene twazikingira cyangwa icyo bibako kugira umuntu nawe agende abizi ingene yo kwikingira nk'icyo kiza kuko murabona nko muri ino minsi nk'iza hano muri Afrika bitera biza ari byinshi kandi hari abaganga b'ubuhinga dufite batubwira ngo imiti irahari batubwira ati imiti ntayihari none ubu dufashe iki kugira twirinde nk'icyo cyorezo kiza gitera umengo n'isi nk'akarorero gatoya nko muri ino minsi hano i Burundi haraje indwara yazaye yibonekeza ngo ni amaso y'imbwa mukabo nta muti baduhaye ubwo ngo ni ukwivura yarafashe abantu benshi none nk'umuntu izo ndwara zose ziza zifata abantu atamityari ubona twozirinda gute cyane ubutumwa nk'urukingo kugira zishobore gutera umuntu akikingira icyo ni ikibazo nari mfite n'intererano
ndabashimiye
nikonama murakoze kubutumwa icyo ku ishuri rya Amerika
ndabashimiye Dr. Zeranda Izamba mwo mwishura nduw'Imana
yego ikibazo cyane uw'Imana mu kibazo cy'inkora mutima gupfurunga hajya ukuma wikingira hafi uza kuzitira abonewe kwikingira rero izo ndwara yari karavuga hano samari izo indwara y'isukari za diyabete za indwara z'umutima n'imitsi ni ibintu bibiri bikomeye cyane ubwa mbere gufungura neza gufungura imboga nyinshi hanyuma ibyamwa byinshi hanyuma no kugira rero imyimenyerezo kugira siporo kuko ugumye hamwe gusa utagira imyimenyerezo usanga ndakanso ikiduga ugasinzira nabi ukagira ibyo bita depression rero uza ukwikingira gukomeye cyane ni ugufungura nabi ucishijemo karindwi amagara ava ku isahani bwa mbere na mbere hanyuma rero ni kugira imyimenyerezo izo ndwara zindi zaduka batarakora imiti byongora kuzivuga kubera twebwe mu by'ubuganga biragora kugira ubwire ushize ku kimenyetso ukumva ibyo umuntu akubwiye gutyo uri kure yiwe utabonye n'uwo murwayi cyangwa ngo ubone kabisa ko atari ibintu bisanzwe
hari n'ikindi yavuze ko kenshi nk'izo ndwara iyo zifasha abantu imiti itahari bataronka ingene bashobora kuronka iyo miti ngo bashobore kwivuza icyo kibazo cyo mukibona gute
nicyo ndanashigikiye kare ako avuga icyo amareta yokora ni uko iryo shyirahamwe ryayakuvuge bishobora kuza hamwe ibintu byose tugire nk'ibintu by'imiti cyane cyane ijya bimwe mu byo nanditse ngo navuga si kubyereke Burundi ukagira uti njyewe nitanye gukora imiti ivura ziriya ndwara nyinshi koni yitwara uburyo bwinshi bw'imiti iva hanze itwara amadolari menshi reka tuyikorere ngaha
mungu kwa e jali azungu ibinu ni kurenga kandi nama ajema brizia azu alomeishi kaka kini mwiyagi mu muri bunifu publiki kwa angago kugia kuri muri Afrika kandi tukarabe izo ngwara zishigikiye cyane cyane zikora amahera menshi mugabo dukenera mu miti ya buri munsi tugira naho
hari n'ikindi nashaka kubaza ikindi kibazo harakunda kuba amayegere yegere y'abantu bakora mu gisata cy'ubuvuzi mu karere ka Afrika kenshi baba bariko binubira uburyo bakoramwo imishahara mike kubona badahabwa agaciro gakomeye mu gihugu ku ntererano bakora mu kuvura abantu kugira bagire ubuzima bwiza bashobore no kwiteza imbere iyo ayo mayegere yegere kwa kugarariza akazi bifitiye ngaruka bisiye ngaruka ku buzima bw'abanyagihugu nikiye cyokogwa n'amareta muri Afrika kugira ngo ivyo bintu birabishobore gushirwa mu buryo bakoramwo n'imisha
ego ina iyo cyubuga nini buraya ino grebe tanke grege ukora mu buganga iyo bikukundira burambara itago yuko shira ko ikimenyetso ko muri nzo mugo Rwanda yikora ngo iyo naho ndibaza ko tabigira nakanyamuneza ko kenshi baba basanze ko bumwe ngo gashahara ndisanze bakaraba amajoro barara sese mu kazi ugasanga ibijanye n'ibi umuhe bafite ntibujanye n'agashimiro leta zibaha baraca bahitamo rero kugira yegere yegere uburyo mbona buriho atari kugira nyona navuze nti guteza imbere ibisata byose kugira abiterambere hanyuma haboneka amahirwe yo kuwongera umushahara nta bindi mbona murakoze
harasigaye akanya nikiye mubona mwoshikiriza ariko baratwumviriza kubera kuri iki kibazo twariko turavuga twaba twashize inkinyuma mwoshobora kubwira mu minota nk'ibi umwe n'inusu
icyo nuvuga nuko hariho izizere kubera naho Afrika ikiri inyuma mu mujereka magara y'abantu ugaruka ko muri Afurika ni bwinshi cyane nababwiye ko abanyafurika bashika ibice bihumbi ijana by'abantu baba kuri iyi si urumva rero abo bose ugaruka kuyiga kuzosimura imitima ntizihumbire nk'uko abambere bagize guteza imbere hanyuma hariho uburyo bushasha buriko buraza buriya bwita intelligence artificielle nibwo butuma tugira intambwe nini tutari bwashikeko
hanyuma ku bakiri bato bashaka kwiga ngo ibintu bijyanye n'ubumenyi ku bijyanye n'igisata cy'amagara y'abantu nikiye mwubabwira cyo bumvisha ko ari igisata gikomeye boshobora kwijukira
ni gisata ni na kazi keza cyane kuvura abantu umuntu araryoherwa ubu uje kubyaza umupfasoni byageze neza ukaba naranizewe ibintu bishimishije cyane
murakoze
alo
yego murakoze umwanya urarangiye ndabashimiye cyane yari Dr. Gerard Ndayizamba yanonosoye ibyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze akaba yaravuze ku kibazo cy'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi arashikiriza n'ibyakorwa kugira kizamugwe twako tuvuga ku gitigiri gito cy'abaganga cyane cyane abafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika ari ikibazo gikomeye kandi bigira ingaruka ku bijyanye n'igisata cy'amagara y'abantu muri Afrika ndashimiye rero umushitsi umutumire wacu nshimire rero namwe mwese mwashobora guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiza n'ivyimviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika mwakurikiranye iki kiganiro ndabatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira mwese mugire ibihe byiza.